Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'iryo rya Amerika. Ingwa rifatira mu mutsisoza bwenge wo mwitako irangwa n'umusonga urabiriza mu gwicariro ukamanukana mu gihande cy'inyuma mu kuguru. Rimwe na rimwe umugwayi wawo ashobora kuwumvira mu ivi cyangwa mu kirenge cy'ukuguru wazananyemwo. Inkuru zitandukanye zo mu buvuzi zerekana ko ububabare bw'umugongo ari intandara yo kugwara umutsisoza bwenge wo mwitako. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitamagara y'abantu OMS rimenyesha ko muri kino gihe abagwayi b'umugongo bageramiwe n'iyo ngwara ku bice 80%. Ariko rero ingwara y'umutsisoza bwenge wo mwitako ishobora kuva no ku zindi ngwara umuntu abagendana nk'ingwara y'amagufa cyangwa igisukari. Muri rusange ingwara y'umutsisoza bwenge wo mwitako ifatira muri rimwe gusa. Abagwayi wo mutsi bamenyesha ko bagira ububabare budasanzwe, ubwo nabwo bushobora kubuga buri munsi cyangwa bukiyadukiza. Imvo ishobora kuba gukora ibikorwa byo kunamanga umwanya munini ataruhuka, uguterura ibintu bifite uburemere bwinshi, ukwambara ibirato bihagaze ku bafasoni n'ibindi. Ukwamana umutima uhagaze cyangwa kuba dufise ibiro by'umurengera biradukwegera iyo ngwara. Ingeso zimwe zimwe nk'izo gusogota agatabi nazo nyene ni intandaro yayo. Tumenyeshe kandi ko iyo umuntu ariko aragera zabukuru ashobora kugwara uwo mutsi wo mwitako. Abakenyezi bibungenze barakarigwa n'ububabare bwo munsi y'uruti rw'umugongo. Iyo bativuje kare bishobora kuba kwegera muri kazoza ingwara y'umutsisoza bwenge wo mwitako. Twasanze ko abana bakiri bato bishika gake ngo bafatwe n'iyo ngwara. Ariko rero ishobora kubashikira bivuye ku bwinshi bw'inshinge bategwa ku batako kandi nabi. Ikindi ni mu gihe baba bavukanye ubumuga bwo mu ruti rw'umugongo. Ingwara y'umutsisoza bwenge wo mwitako yivuwe hakiri kare irakira neza. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingwara y'umutsisoza bwenge wo mwitako. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Alain Yves Irankunda arubaza ati: ingwara y'umutsisoza bwenge wo mwitako ariyo nerve sciatique muyizi kwiki? Ngizi nyishu ubamuha.
Je numvise yuko ari ingwara ishobora gufata umutsi uva muri cerveau ugakorana na moelle épinière ukamanuka gushika mu kuguru. Uko bishobora gushika uwo mutsi mu gihe wagize ingorane, umuntu akaba nk'umukeha bwenge.
Umutsi ukorana n'ubwonko umaze gufatora amano ugafata igiti cy'umugongo no kuguruka ashobora kuba paralize bikamugora kugira ukuntu nyine akora ibintu.
Ifatira mu mitsi yo mu maguru ikaduga igeze mu ruti rw'umugongo, umuntu akababara cyane.
Ndamaze kumva abayigwaye yuko ngo byanka yuko agororoka ugasanga ameze nk'ugiye acinye agiye nk'umuga ya majya kuntuze kugisusu hamari akagenda atagororoka. Ni nk'umutsi ukomanda ibindi bice byose biherereye amajya hepfo y'igisusu.
Aravuga ngo imitsi iradarara, akumva nyene abuze amahoro mu mutwe, imitsi yo ku maguru irabyimba hari igihe ababara.
Umutsi soza bwenge wo mwitako yo kwirinda kuguma uruhande rumwe. Akarorero ni nko kuryama amasaha arenga 48. Abaganga bahanura ko yopfuma arabutwa akora kuko byo mugabaniriza ububabare. Mu gihe yumva rushe naho yoruhuka. Ububabare bubandanije byo bavyiza agiye kwa muganga. Uyo nawe aramufasha kugabanya ububabare akoresheje ibininamira cyangwa udushinga mutera. Muganga kandi ashobora gufasha umugwayi mu gukanda umutsi, ugushyira ikintu gishushe mu ruhande yumva akanye cyangwa igikanye aho yumva rurumba byogabanya imisonga umugwayi agira. Naho biri uko iyo migigwa yose niyifasha umwanya muto. Ukumubaga ni ingingo ya nyuma muganga ashobora gufata kuko iyo ngwara iba itacumva imiti. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara yo mu mutsi soza bwenge wo mwitako, tega amatwi umwidondoro w'umugwayi wayo. Mufasoni gahimba rego delive aganira na mugenzi anje Ala Eve irankunda
Mufasoni gahimbare Godelive ndabaramukije
Nabaramukije amahoro y'Imana nitwa gahimbare Godelive ndamucibitoki cyabujumbura ndubatse fise abana batatu umushinga nayo wanjaracari ora mu shikirangaje bw'indero nasanzwe bwa mbere nigisha waho ngo hariye ndahava rero ndaronka kazi nkora mu biro
byavuye kuki ngo muhindura ko kazi
natanguye ngwaye umugongo ambabaza cyane ndahava ndagenda kwa muganga yarantumye urushinge azontera ndarumushira urushinge yaruntera mu mugongo yatera mu mitsi y'amaguru yose atanguye mu mutsi w'ukuguru kw'ibubamfu yateye yihuta niho rero nagiye numva yuko menga n'icuma nteye mu mutsi ndanavuga nturanyice muganga mu mitsi rero yakurikiye niho natangura kumva wa mutsi umbabaza sinashobye kuba ngishobora kwigisha njaho nkora nicaye
twovuga yuko rero iyo ngorane y'uwo mutsi wo mwitako uba wavuye kuri uko kuntu muganga aguteye uyo muti yihuta
jiwe nibajije ko byoba byabaye ari inkurikizi nari ngiye kwivuza umugongo niwo wambabaza hagwaye uko kuguru yateyemo nkabyumva ningene umuti winjiye
mwaciye musubira rero kwivuza iyo ngora y'uwo mutsi
naragiye mu baganga bashinwe iyo mitsi barayizi cyane barayivura gose baramvuye ariko ahubwo bansubije inyuma cyane barantera mu inshinge bakurikiza uwo mukitsi kuva aha ku nyama ya kibizi bakaduza bakaguma bazibura hose bica bituma mbere bibandanya no mu kuguru kose
kuri ubwo bubabarega Godrive mwaciye mwifata gute mwavyifashemo gute
harageze ahantu ntashobora kuva mu nzu nta mezi atatu ndi mu nzu ntarasubira kwa muganga kuko numva umenga sinahonoshe
nta miti y'ikirundi uhavuye ukoresha
oya uwo muganga yarahavuye aranambwira ati umuti usigaye umwe mugabo nibutse ko byatanguye muri rwa rushinge bantera mu mugongo sinashoboye kugenda kugwiteza nari namaze guhahamuka nabona umenga sinusubira kandi ndabibajije abandi bantu harabagira bati ntugende abandi bati genda kugwiteza ndabura icyo mfata n'icyo ndeka ntabwo niteje niho yambwira ati madamu naho uja muri Kenya nta wundi muti bazoguha atari uyu ati genda rero umurabe uyu muganga akugirire iyo infiltration uwo mutsi ntawe niteje nakomeje y'amasengesho
nta yindi nyifato uba waragize yotuma ubwo bubare bugabanuka
n'indwara yankuburuhe ntagize ibintu byo kuruha cyane nkaruhuka sinokubwira cye hano nta muti ngifata uburyo bw'umuryango bwarahera koko kuko kwama mu muti si ikintu cyoroshe muganga amaze kubona ko atakwa tangize yarambwiye ati iyo ngwara n'umubanyi
Godrive gahimbare ndabakengurukiye
murakoze nanjye ndabashimiye
kingira ingwara y'umutsi soza bwenge wo mwitako birashoboka ariko rero biva hanini kuguhindura inyifato n'imibereho byacu bya misi yose ukwijukira kwinonora imitsi biza ubwa mbere akamaro nuko bikingira ububabare bwo mu mutsi muri rusangi cyo kimwe n'uruti rw'umugongo nk'uko abaganga babivuga mu kinyunguyungu naho haraheza hagakomera byoba byiza mu gihe duhagaze umwanya munini kuguma tuguranya amaguru uko iminota cumi iheze kugira ngo tuyaruhurire mu gihe duterura ibintu biremereye twofunya amavi tukirinda kugonda umugongo hagutwara amasaho aremereye mu kuboko twofuma tuyashira ku mugongo atari uko bidutera kuruha n'ingoga imbavu abanonosoye ibijanye n'indwara y'umutsi soza bwenge wo mwitako badusaba ko twojyama ku matera cyangwa ku bitanda bitavoba kuko biturinda ububabare bwo mu mutsi abamaze gufatwa n'iyo ndwara wokikura ubavu cyangwa bakaryamira umugongo bakanapfunya n'amavi kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara y'umutsi soza bwenge wo mwitako tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuganga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu mitsi muganga Patrice Barasukana aganira na mugenzi anje Ala Eve Irankunda
Patrice Barasukana ndabaramukije
mwaramutse neza
indwara ifatira mu mutsi wa nerf sciatic kubatayizi yo bimeze gute
ni umutsi ukomoka mu ruti rw'umugongo urutigu mugongo ni nk'udutafari tugerekeranije hagati yayo magufa hari igihimba bita disk gituma urutigu mugongo runonoka hagati yero ya magufa niho iyo mitsi nsoza ubwenge isohokana ija hirya no hino mu mubiri ku rugero umugongo wamaja hepfo bita rachis lombaire ku gufa rya gatanu ni gufa rya mbere itangura bita sacrum niho imitsi nsoza ubwenge izuza kugira nerve sciatique ihera ikaca imanuka mu kuguru ku ruhande rw'inyuma rw'ukuguru ku gisusu ikamanuka inyuma ku itako ishitse mu ntege ica yigaburamo kubiri hakaba umutsi nsoza ubwenge umwe ubandanya uja ku ino rikuru n'uwundi mutsi umanuka mu gatsinziri ukaza guhereza ku ino rihereza umuntu agwaye uwo mutsi rero agira ububabare bwo mu mugongo ukamanuka inyuma kisusu akumva menga iyo gororoka kindi kimenyetso agira kumva mu birenge ashaka kumva afite utuntu tutunyanya kumva umuntu kugushe
uravugwa
nk'abantu 9 kuri 10 barafata imiti bakagira mitende bagakira mugabo hariho bishobora gushika giturumbuka ugahura umuntu arabaye paralize aho bica bisaba yuko bamubaga byihuta kugira barekure uwo mutsi uba wafashwe
iyo ngwara none umuntu ashaka kuyirinda yogira fato yi
yufise ibiro byinshi biraremera umugongo bica bivuga yuko amagufa yo mu mugongo acagomba gukorana ko amaze gukorana kaca fyondo uwo mutsi rero kigira kabiri nk'abantu bama bari kwakora ibintu bisaba ku mugongo ari ubikora nk'ibintu byo guteragura ibintu no guterura ibintu wagavye nk'abantu batwara nk'amamodoka kirazira kugira nk'amasaha 4 akwikurikiranya ku bisanzwe bisaba yuko ujeje nk'amasaha 3 ubanza ukaruhuka
ukwinonora imitsi irashobora kuba inyishu yo gufasha mu gukinga iyo ngwara ifatira mu mutsi nsoza bwenge ariyo nerve sciatique
ego cyane abantu bagwaye ku mutsi nsoza bwenge sciatique tubasaba kwinonora bituma iyi mitsi y'amamuscle ashigikiye umugongo anonoka
muganga barasukana ndabakenguruki
murakoze cyane nawe
aha mubona ngiye kurimba suko mimba we ku mutima
arakoze ale ivirankunda kuri ayo majwi n'ibyo biganira dushikirije tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kadutumirira kwitwararika abamugaye
sindabitakuyandemye ndabitakuriwe ne wacu bakomeye batata we ko naremwe ni yabaremye umubyeyi iyo yibarutse bamugeza bakayaminuza impamya bushobozi zabo zikabapfakuza bakajya kwicara muhira kuko badodoye atawumviriza ngo abakire ngo nuko bamugaye ngo nuko bamugaye
kibutse abari ko barakumviriza ku kiganiro ari kiraciro rya Amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingwara y'umutsi soza bwenge uwo mwitako kwaruka ntimurambigwe kume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
kubera iki yonere sciatique bayita ngo ni insoza bwenge
ubwa mbere ni kumenya ko utangurira hajya igiti cy'umugongo gihereza ni kumenya ko umutsi wose ufise ikintu ukorana no mu mutwe iyo uwo mutsi ufise ibibazo no mu mutwe nta mahoro umuntu abafise kuko ububabare ni ububabare budafise ikintu umuntu yobuvuga ububabare bushobora gutuma n'umuntu atubwenge
mbaza ndakwishura
umuntu ariko araterura ikintu ukumva imitsi iri kirakurya ni iyo nsoza bwenge
no kumenya yuko ingingo zose z'umubiri zigizwe n'imitsi umutsi nsonza bwenge n'uwo mutsi wa mbere ufise ubwaguke bunini abantu bakunda kugwara umutsi nsonza bwenge n'abantu baterura ibintu biremereye ukacuvyura ububabare uza wumva aronse umusonga na cane cane kenshi uciye mu kibuno n'umutsi nsonza bwenge ubabononekaye
mbaza ndakwishura
Ujya muti nsoza bwenge niyo ugwaza ijya ngwara y'intandara
sivyo ni ingwara zibiri zitandukanye intandara niyo imitsi imwe imwe yo mu mutwe itabikira kora neza bigatira umuntu agira ibimenyetso by'intandara
mbaza ndakwishura.
Ngo urwaye umutsi wa nesiatike ngo ni vyoroha ku mugabo kurangura amabanga y'abubatsi.
Hagiye umuntu agira ububabare. Muramaze kubona yuko abantu bakunda kugwara umutsi nsonza bwenge bamara umwanya munini bacyamye. Nta kintu yimarira. N'ukuryama bwo nyene biramubabaza cyane gose. Iyo ufise ububabare haco ushobora. Si nivyo gusa, n'ibindi bikogwa bisaba inguvu ntabyashobora kurangura.
Rugamba rwa maki hayanje
Rwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura.
Bega ni kuki uyo mutsi soza bwenge ukarira bakutse.
Urafata n'abantu mu buzima bwa misi yose bakora kuko uwo musi washobora gufata uri kuri nonora imitsi na cane cane y'amasporo asaba inguvu n'abanye batwara imiduga ya indi miremire bakamara umwanya munini bicaye umuntu ufashe ntibiraba imyaka. Ariko hanine hanini irakunda gukarira abantu bafise imyaka 30 uduga.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umuntu avuze ngo zakoranye ko numutsi nsoza bwenge wakoze ku yindi
nundi mutsi wo mu mutwe kubera ivyabayemo bishobora gutuma agira ingorane mu mutwe ukamubona yiruka nk'umusazi mwibarabara. Umuntu afise ingorane w'umutsi nsoza bwenge azokubwira yuko yumva ububabare bumanuka buva mu kibuno bugaca inyuma y'amatako no gushika mu kirenge. Hariho nabo vyanka kwihangana n'amarira agakoroka kuko agize ububabare budafise ko bumeze.
Mbaza ndakwishura.
Arashobora kuba paralize.
Biva n'ikintu catumye umutsi nsonza bwenge ukomereka. Umuntu akorotse ava hejuru nk'imetero 10 agakoroka gwa hasi kuko ashikiye ku maguru amagufa agacanako ugasanga arakoze ko wa mutsi nsonza bwenge ugacika mu kubiri. Arashobora kugira ico bita paralize. Egera abaganga babinonosoye bitwa ba neurologue. Muyage azoheza aguhe umuco kuri iyo ngwara kunutegerezwa kwifata n'imiti kugira usubire kugira ubuzima bumeze neza.
Mbaza ndakwishura.
Iyo rero umeze neza birafasha mu bikorwa.
Ego cyane munaratunganirwa. Arakora vyose, aratambuka, atangorana ndacumbagira, arinonora imitsi neza. Ariko ikindi kintu gikomeye, abantu batinonora imitsi nabo bashobora kugira ingorane z'umutsi nsonza bwenge. Aya maguru yacu ahagaze ku mutsi nsonza bwenge.
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rwa mutuye. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bajya abantu bagenda bunamye bashaje bega iyo barujya mutsisoza bwenge uba waracitse nibiki.
Umuntu ariko arakura ibintu byinshi birahinduka na cane cane bivuye n'ukuntu yabayeho. Ariko haniniya ni giti cy'umugongo kwera imyaka kigenda kirahindukira. Uri kuragondama urashaka konona ya mitsi yindi ica muri wa muringoti w'igiti cy'umugongo. Nico gituma rero umuntu abiravye iyo muvuza kare na cane cane akaba afise umuganga mukurikirana hari ikintu gitanguye kumera nabi bakagikosora hakiri kare.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umuntu atagira sport arashobora kugwara umutsi nsoza bwenge.
Yashobora gutera ingorane cyane cyane wa mutsi kuko yimenyereje kutayinonora kugumuyigorora ikama imeze neza. Nturindire yuko muganga akubwira ati uragwaye tangure hakiri kare kugira wirinde izo ngaruka zose ziri imbere.
Mbaza ndakwishura.
Iyo ngwara y'umutsi nsoza bwenge irashobora kudakira.
Irashobora gufata umuntu ntigere itoregwa umuti kubera imvo zitandukanye ko igufa gihindukije kubera umuntu yagize isanganya wa mutsi nsoza bwenge ukanonekara ari nk'ikivyimba caje kikakora ko wa mutsi nsoza bwenge ntibagishobora no guturira nyinshi ngo bakibage ngo bagikureho. Arashobora kuba ari wa muntu yumvise afise ububabare akaguma abwirengagiza agaheza akegera abaganga ataki n'umuntu agishobora gusubiza inyuma.
Suko mimba we kumutima ngomba njuri mimba nereka bakomeye konaho mugaye agahinda nakabonge binyutu y'umutima sindabita kuyandemye.
Murakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kadutumirira kwitwararika bamugaye.
Mukaye bapfa n'ivyifuzo vyiza ivyiyumviro n'imigambi yabo myiza bipfuza kwiga ntibabironke bagira imana bakiga bakayaminuza impamyabushobozi zabo zikabapfa kuza bakajya kwicara muhira kuko batoshoye atawubumviriza ngo abakire ngo nuko bamukaye ngo nuko bamukaye
Shaka yacu ukomera subuhinga bwanyu byose bitangwa n'umuremyi wacu abamugaye nyimudufate nk'ibicibwa abamugaye turabantu nk'abandi mani kunga
Ijambo abanywanyi bacu Wasa Jean Dodier abaza ati icyayi cy'amayani ko numva bavuga ngo gitera ingwara byo barivyo muganga Anita Munyana duhera umuco umunywanyi wacu Wasa Jean Dodier
Icyayi ku bantu bamwe bamwe kirashobora kubatera indwara. Ni nk'iyo umuntu anyoye icyayi bakoze ugasanga kirabura cyane rwose, umuntu yumva umutima wiwe ukuntu utera bigamutuma abura amahoro. Ngaho rero muri ico gihe akwiye guca agabanura akacorosha akagira akayikoroshe hajya niko keza.
Uyu ni munywanyi yatwandikiye ni Eugene Nimubona avuga ati jewe ndashima ibiganiro by'iru rya Amerika asaba iru rya Amerika avuga ati bandanya mwigisha urwaruka rwo Burundi bwejo urakoze
ubwo bamwe twavukanye ubumuga abandi tukagira isanganya mu buzima moja muduta
Turashimiye abanywanyi bacu badahengeshanya kutwandikira bongera badutera intege. Nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho rwaruka rutanga isiguro kumyibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti urukwavu rurakura rukonka umwana bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Umuntu arashobora kuba mfise nk'abana hanyuma ngasaza ntacishoboye kwazi umuntu ashobora gusaza yarihaye haragere gihe ati yega bashahu ni mumpe kuko mwe munacha bitorana muraciruka
bikubwiye iki
Aho bashaka gusigura nk'abavyeyi batuvyaye kugira ngo nkaje baturera tukiri batoyi tuze tubibuke bageze mu busaza
bikubwiye iki
Wabashatse gukebura nk'abo babyayiti zanamwe muratwibuka mudufasha mu byo maze gushobora ko mwebwe mugifise amaguru agikomeye mwiruka mukagera kure mukabona byishi
Arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Alain Yves Rankunda yamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufite icyo muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mwakure kuri 79 953 ubusa 74 canke kuri 79 934 750 canke kandi kuri 79 464 609 kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika